VOA. Ini Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yabandanye kwashikiriza abiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Niyo neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa Mungu itariki 13 y'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2016 muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Ni ibinyoma yambaye gusa kuko nta musirikare w'u Rwanda wafatirwa mu Burundi atarigeze ajyayo.
Uyo ni Brigadier General Joseph Nzabamwita, umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda, avuga ko makuru yatangajwe n'abajeje umutekano mu Burundi yerekeye umusirikare w'umunyarwanda yafatiwe mu Burundi. Inkuru cyo kimwe n'andi makuru yerekeye Burundi yarimwo ihagarikwa ry'abanywanyi b'umugambwe FNL wa Sagaton, turayigaruka ko mu kanya kari imbere. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Nzabamwita Joseph yabwijwe ijya Amerika ku birego ipolisi y'u Burundi kirega leta y'u Rwanda bivuga ko umusirikare w'u Rwanda yafatiwe ku butaka bw'u Burundi ari binyoma. Nzabamwita asaba abarundi n'abanyarwanda gufata ivyo birego nk'ibidafise ifatiro. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kabonye.
Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Nzabamwita Yosefu aravuga ko birego igipolisi gishinzwe ingabo z'u Rwanda ko haba hari umusirikare w'u Rwanda wafatiwe mu Burundi agiye mu bikorwa by'ubutasi ari ibinyoma, ko ibi birego igihugu cy'u Burundi gikomeje gushinja u Rwanda nta shingiro bifite. Brigadier General Nzabamwita Yosefu:
Ni ibinyoma yambaye gusa kuko nta musirikare w'u Rwanda wafatirwa mu Burundi atarigeze ajyayo, n'amazina bavuga yo uwo musirikare nta uwo musirikare witwa cyo tugira mu gisirikare cy'arabiye. Ibyo bavuga inomero ze za gisirikare zo bita matricule mu Gifaransa ntabwo zo tugira nk'izo mu gisirikare cy'u Rwanda. Mu by'ukuri urabona yuko ari ibintu by'ibihimbano tutabura kuvuga yuko, ndetse ari n'ibirego bidafite ishingiro byacana cyane bidafite shinge na rugero, ntabwo ari ukuri. Rero n'ibinyoma.
Igipolisi cy'u Burundi cyatangaje ko cyafashe umunyarwanda w'umusirikare witwa Cyprien Rucyahintare. Igipolisi kikavuga ko yafatiwe ku musozi witwa Rushenya muri komine Giteranye, intara ya Muyinga, akaba ngo yaravukiye i Bugande mu mwaka w'1992 nk'uko we ngo yabyivugiye. Yinjiye igisirikare cy'u Rwanda muri 2011, ubu ngo afite ipeti rya kaporali. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi yemeza ko uwo mugabo bigaragara ko akiri muto akorera mu kigo cya gisirikare cy'ahitwa Gabiro. Umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye avuga ko uyu musirikare yafashwe n'inzego z'umutekano nyuma y'uko atabwa muri yombi n'abaturage. Uwo musirikare yemeza ko yaramaze kuza gukora ako kazi k'ubumaneko inshuro ebyiri mu Burundi. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda asanga ibi birego Burundi bukomeje gushyira ku Rwanda ari uburyo Abarundi babonye bwo kujijisha ku bibera iwabo batabasha gukemura bakabyegeka ku Rwanda. Brigadier General Nzabamwita Yosefu avuga ko igisirikare cy'u Rwanda nta kindi cyakora kuri ibi birego nk'ibi usibye gukomeza kubinyomoza.
Umusirikare umwe se yanakora iki? N'ababyumva ari Abanyarwanda babyumva ari n'Abarundi bamenye yuko rwose nta shingiro bifite, ntabwo ushobora kuvuga ngo igisirikare cy'u Rwanda noneho cyagiye mu bibazo by'u Burundi, hari umusirikare umwe utanabaho uvuga ngo ubafatiwe mu Burundi. Nibyo navuga, nta n'aho bihuriye rwose. Iyo nabyumvise uraseka. Ari abantu avuga abayobozi be ntibabaho, nta n'abandi n'aho avuga ntahazi. Urabona ko ngira ngo ari intuza, ni ukubiseka, ni ukubigaya, ni ukubisuzugura, ndetse nakangurira n'abanyarwanda kutabyitaho gusa kugira ngo bafate ko ntaho barasa nk'abana mu by'ukuri.
Si ubwa mbere Burundi burega u Rwanda kugira uruhare ku mutekano muke ubera mu gihugu cy'u Burundi. Iki gihugu gishinja u Rwanda kuba ruha imyitozo ya gisirikare impunzi z'Abarundi ngo zizasubire guhirika ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza. Ibi byatumye u Rwanda rufata icyemezo mu minsi ishize cyo kwimurira impunzi z'Abarundi mu bindi bihugu. U Rwanda ariko rwanakomeje kuvuga ko ibi birego byose nta shingiro bifite. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Yasumta. Abanywanyi b'umugambwe FNL ishami rya Agaton Rwasa bashika kuri 16 bafungiwe mu gashoka komine Busoni kuva kuri wa gatandatu. Muri bo harimwo urongoye uyu mugambwe mu ntara Kirundo hamwe n'umukuru wa FNL ya Rwasa mu karere ka Bweru Buyogoma kagizwe n'intara ya Kirundo Muyinga na Cankuzo urongoye igipolisi mu Kirundo avuga kwabo bagwanyi umugambwe banywanyi muri ambabarya umugambwe warwasa bafashwe bariko bakora inama itemewe n'amategeko mu muhana umuntu zimwe mu ndongozi zibakurira umugambwe zivuga ko bafashwe bagiye kuramutsa umu FNL mugenzi wabo mu gihe abandi bategetsi uyu mugambwe bavuga ko ataco bo bivuga ko kuko batazi icya hagurukije kigashikana mu Kirundo umukuru umugambwe mu karere ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarinze
abafashwe bose hamwe bagera kuri 16 ukuvuga abagabo 15 n'umukenyezi umwe muri abo harimo indongozi nkuru nkuru mu mugambwe FNL ishami rya Gwasa mu karere ka Bweru Buyogoma kagizwe n'intara za Kirundo Muyinga na Cankuzo hamwe n'indongozi nkuru nkuru ku rwego rw'intara ya Kirundo ku rwego rw'akarere ka Bweru Buyogoma ahatwovuga nkarimi sindayigaya ahagarariye FNL ishami rya Gwasa mu karere cyo kimwe n'umunyamabanga wiwe hamwe n'urongoye ugwaruka gwo mugambwe mu karere ka Bweru Buyogoma ku rwego rw'intara ya Kirundo haza kwisonga Oscar Nizigiyimana abuserukira mu ntara uburongoye ugwaruka kwegamiye uwo mugambwe FNL ishami rya Gwasa mu ntara ya Kirundo n'igisho gy'uwo mugambwe muri komine Busoni Komisere Jacques Nijimbere arongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo avuga ko mu kubata muri yompi igipolisi cyakoreye ku makuru cyari cyaronse avuga ko hari abantu bariko bagira inama inyuranye n'amategeko ubu arongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo avuga ko bafashwe ku mutaga kuri uwa gatandatu bakoraniye mu rugo rw'umunyagihugu ruri ku mugwa mukuru wa komine Busoni ahitwa mu Rusarasi komisere arongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo avuga ko mu kubahagarika batewe amakenga nuko basanze abantu benshi batororokanye baturuka mu mihingo itandukanye bakoranira ahantu hamwe mu muhana kuva kuri uwa gatandatu bose uko ari 16 bafungiwe mu gasho k'igipolisi cy'Inyamiramabi muri komine Busoni twagerageje kumenya ico bayivuga ko mu mugambwe FNL ishami rya Gwasa haba mu ntara ya Kirundo canke ku rwego rw'akarere mu gihe indongozi zari gutanga umuco zose ziri mu bafashwe twashimye kubaza bamwe mu ndongozi zibegereye inyuma yabo gato ntawemeye kwemanga amakuru ashikiriza kwifatwa ryabo banywanyi ba FNL na cyane cyane abo babakuriye mu nzego z'umugambwe canke ngo atange ijwi ryiwe ariko imvugo ntizisa indongozi za mbere zatangwe kuvuga kwifatwa ryabo babakuriye mu mugambwe bavuga ko bafashwe bari kuramutsa umunywanyi wa FNL ishami rya Gwasa Ibusoni izindi ndongozi nazo zivuga ko zidashobora kugira ico zishikirije kwifatwa gizo ndongozi zibakuriye kuko zitazi icahagurukije kigashikana Ibusoni indongozi iyo mugambwe ku rwego rw'akarere ka Bweru Buyogoma Remise Ndayigaya abo nabo basigura ko mu bisanzwe iyo Remise Ndayigaya aramutswa FNL mu karere ka Bweru Buyogoma aramutse agendera intara ya Kirundo hahora haba umurariko udasanzwe ndetse n'abari mu nzego z'igihugu zikomoka muri uwo mugambwe baturuka mu ntara ya Kirundo bakabimenyeshwa ubwo ruhande ruvuga ko rutamenyeshejwe na kimwe ku rugendo rw'indongozi ya FNL ishami rya Gwasa mu karere ka Bweru Buyogoma mu Kirundo ruvuga ko rutogira kinini rushikirije kwifatwa ryabo kuko rutazi ko urugendo bafatiwemo barukoze ku izina ryabo canke ku izina ry'umugambwe twarondeye umustanere wa komine Busoni kugira agire ico abivuze ko ntitwashoboye kumuronka yamara urongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo yabwijwe rya Amerika ko uko bangana 16 batanguye kubazwa n'Inyamiramabi mu gipolisi muri komine Busoni mu ntumbero yo kubandanya amatohoza mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze Jean Bosco twibutse inshuti mwese komunikoma rabandanya kumviriza iradio hijwe rya Amerika ari samanyira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda ikibazo cyo kwivuza kiracari ingorabahizi ku mpunzi z'abarundi ziba mu bisagara mu gihugu cy'u Rwanda gushika ubu abemerewe kuvurwa n'abana bari munsi y'imyaka 13 hamwe n'abageze mu zabukuru bafise kuva ku myaka 60 abarundi baba inyamata cyo kimwe n'ababa mu muji wa Kigali bavuga ku burenganzira bwo kuvurwa ku mpunzi ari ikintu nyamukuru mushikanje bw'impunzi bavuga kushaka kuvurwa aje amakama impunzi ngo kuko kubwabo impunzi ziba mu muji ziba zifise ni inkuru ya mugenzi wacu tabita mu Kamusoni
uburenganzira bwo kuvugwa kwiga no gufungura ibiri mu bintu nyamukuru impunzi itegerezwa kuronswa ku isi bataravye aho umuntu aba ariko iki kiracyari kibazo ku mpunzi z'abarundi baba mu bisagara mu gihugu cy'u Rwanda barandikwa nta kindi baronswa uretse abana bato bigishwa n'ishyirahamwe ADRA mu bushikiranganje bw'impunzi n'ibiza bo bavuga ko impunzi ziba mu bisagara baba ari abantu bishoboye badashobora kuja mu makambi y'impunzi gutyo bafata ko ukeneye ivyafashwa aca bisaba bakamujana mu ikambi abarundi bayaze n'ijwi rya Amerika siko babibona abo mu gisagara cha Kigali bati
oya uburengazira bwo kuvugwa n'abwo dufise kobera bavura abana bo kuva kuri kubusa gushika ku myaka 12 rero biragoye ko twege two kwivuza yego kandi uravye cyane mu gisagara benshi naba abari hejuru iyo myaka 12 kwivuza rero ni biragoye muri umwanya nosaba kuko nk'impunzi irafise uburenganzira kuvugwa kufungura no kwiga urumva rero sikuvuga ngo twege tuba aho mu gisagara nibisigura yuko ngo tuba twishoboye oya kobera ubuzima bwo mwikambi buragoye
aba mu gisagara cha Nyamata mu karere ka Bugesera bati ni kibazo gikomeye kuko umuntu ashima kuba mu gisagara kugira hangayike aronko twararira kuvugwa biragoye kuko no kwivuza mu gihugu cy'u Rwanda bisanzwe bizimvye
kwivuza ari ikibazo gikomeye cyane kuko hase isanzwe ifasha impunzi ivuza abantu gushika ku myaka 12 no ku myaka 60 nirenga murumva rero abo bandi bari hagati y'iyo myaka kuvuga ko batavugwa baravura n'abafisi ingwara zikomakomeye zijya zidakira ariko abandi bandi murumva ko batavuga ico nikibazo gikomeye cyane dufise
kijanye n'ikibazo cyo kwivuza cyane cyane ico novuga ko kiduhanze kuko ishyirahamwe hase risanzwe rifasha impunzi ntirivuza abarenze imyaka 12 n'abatarashikana imyaka 60 kandi turavye abari muri ico gice nibo benshi cyane mu bahunze cyane cyane kuva ku myaka irenga 13 gushika ku myaka 35 kuko nibo barondegwa cyane mu Burundi abo rero nibafise ikibazo ko adashobora kuvugwa
ibijanye no kuvugwa harimo ingorane zikomeye cyane kubera ngaha mu Rwanda HCR yatwemereye yuko ishobora kuvura abana batarenze imyaka 12 batama barenze imyaka 60 mugabo nawo bana batarenze imyaka 12 twimpunzi tutari mu nkambi y'impunzi biratugora kuba nawo bana b'imyaka 12 ntibavura neza mu bisanzwe ivyo kuvuga twovuga yuko atakiriho kirakugwa bo ico twosaba si cyo kuvugwa gusa cyo kuvuga turifuza yuko badufasha bakaza baratuvura mugabo bakamenya yuko hariho impunzi zose mu bisanzwe zidategeza kuba mu nkambi kandi si kuvuga yuko umuntu atagiye kuba mu nkambi yuko ari umuntu yishoboye hari igihe usanga bigoye ukaguma ugwana n'ubuzima mugabo twashaka yuko HCR ikubita gashi igafasha n'abantu batari mu nkambi
biruko mu gihe utari umunyarwanda udashobora kuronswa ikarata yo kwivuriza ko yitwa mitiwe ifasha umuntu kwivuza ku biciro bigufi umaze kurenza imyaka 12 ubugiye mu mugwi w'abatavugwa cyo kimwe n'udashikana imyaka 60 nahata amatohoza arakogwa ibitigiri by'abatavugwa nivyo vyinshi kuko abahunze igihugu hagwiriyemwo ugwaruka rw'imiyabaga imisore inkumi abagabo n'abagore bari hagati y'imyaka 15 na 50 mu bisagara biri mu Rwanda impunzi z'abarundi zirarenga 200,000 i Kigali Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye
tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo
twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi
iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Sweden mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP
ikiganiro ejo mu mashuri muratangira kucyumva muri uku kwezi kwa gatatu buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri radio ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM
nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro
ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanje
ni cyawe
ni cyacu
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda unaho n'umwanya w'ikiganiro ntureka zoza dutegurirwa na studio ijambo mu kanya ico kiganira nkuko tubabwiye turura kibashikiriza ndabona ivyuma byariko biragorana gato yariko ikiganiro ntorekazoza ni kiganiro dushikirizwa na dutegurirwa na studio ijambo ndabona ico kiganiro rero mushaka gutega amatwi muri aka kanya ikiganiro ntorekazoza
Mina mbeguri mumaki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
Eka ninyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
Mugitegurirwa na studio ijambo
Ntorere kazoza
Ntorere kazoza
Bakunzi b'ibiganiro vya studio ijambo ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze muri cyakiyago cha politique mukunda Muti none no munsi tugiye gushimikira kubiki No musi tugiye kurabira hamwe uhara gw'imigambwe itari muri leta mu gutsimbataza amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Birazwi ko haba hari imigambwe icuditse n'uri ku butegetsi hakaba n'imigambwe itari muri leta mugabo igira kebura leta. No musi rero dushimye kurabira hamwe iyo migambwe iyo yo gukebura leta ingene yunganira mu bijanye no gutsimbataza amahoro n'umutekano mu bihe by'inyuma y'amatora ene navyo bihe turimwo muri kino gihe mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Kugira ngo dushobore gukijya nino Icho kibazo turi kumwe n'abatumire babiri hari honorable Augustin Zojibwami n'umukuru mugambwe Sangwe Padere honorable mwaramutse
ndabaramukije
Sangwe muri kino kiganiro
murakoze
turi kumwe kandi na Tatien Siomana nawe ari hano ku ruhara rw'umugambwe w'abadasigana iprona ishamiriri mu mizero y'abarundi mwaramutse tati
mwaramutse mwaramutse n'abatwumviriza bose
urakoze je minenzi mane meje kino kiganiro ndasubiye kubaye ikanze
Sangiri kiyago Sangiri jambo ni kazoza Kazoza
Reka kumbure mu gutangura kino kiganiro mpere kwa honorable Augustin Zojibwami no munsi Sangwe Padere twovuga ko iri mu migambwe itari muri leta
kugira ngo umuntu yishure neza ico kibazo no kubanza kumenya neza icari ico umugambwe utavuga rumwe na leta ico mu France bita opposition umugambwe utavuga rumwe na leta numugambwe utiyumva mu bashinga mateka benshi bo mu namashinga mateka ico bita mu France majorité parlementaire kandi ukaba umugambwe udafise umushikiranganje numwe kuko ingingo y'ijana na 173 yibwirizwa shingiro ivuga yuko atamugambwe numwe ufise umushikiranganje ushura kwiyita kutavuga rumwe na leta None uyu munsi turiko turavuga umugambwe Sangwe Padere uhagaze hehe. Uyu munsi rero umugambwe Sangwe Padere ntiwiyumva mu bashinga amateka benshi mu namashinga amateka umugambwe Sangwe Padere ntufise umushikiranganje numwe muri leta nico gituma rero cyumvikana neza ku umugambwe Sangwe Padere ari umugambwe utavuga rumwe na leta.
Murakoze reka mpindukire gatoyi kwa Tatien Siomana. Tatien Siomana mukunze kwemeza ko mu musirukira umugambwe wadasigana iprona ni ishamiri ni mu mizero y'abarundi
isu gukunda kuvuga niko biri twebwe twisunze amategeko agenga imigambwe twisunze imanza zaciwe na sentare na inyuzwe ya Republika y'u Burundi ntitwiyita twebwe turi umugambwe wadasigana iprona kandi ntituri muri leta
ko ariko turi umugambwe wadasigana iprona mugabo Mugambwe wadasigana iprona wemeye umushikiranganje bintu hagati mu gihugu mwebwe ntimurimo
ibyo kwemera no kutemera nibindi ngira ngo ico kibazo twarakivuze bihagije nta kamaro gusubiramwo ibyo bemera murabitsi nzojibwa maravuze ko kiyumva mu bashinga amateka benshi atamushikiranganje n'umwe afise nibyo mugabo wovugira abarundi ko nzoje bwa matavuga rimwe na sende defte dengira sibenshi bo vyibaza canke bo vyemera naho yosoma amategeko amategeko yanditse nuko akurikizwa muri iki gihugu niyo ngorane dufise nico gituma niyo ngorane mu mugambwe wacu arahiri
barugarutse rero nyagize nti ni problem mugabo ishamiri iri mu mizero y'abantu
yego twebwe mu matora heze kubera nyene uko kutubahiriza amategeko batuburabuje twari twagize urunani n'umugambwe FNL urongo na gatogwa hasa nawe nyene bamumbora buzu ko nyene hanyuma tuja mu runani rw'abigenga rugizwe niyo migambwe ibiri ariko bise amizero y'abarundi ivyo nivyo nta kinyuma kirimo
nta gihushane hagati y'ukuba mu mugambwe hanyuma rukaburuna ni rw'abigenga
ko leta itagomba ko duja mu matora twitwa umugambwe natwe twaronse impinyanyuro turekurirwa nibwirizo nshingira urumva rero twaramuse duhe bine intebe 11 niwe havuvuga ngo turi muri leta canke turi mu nzego icyo gisibura neza ko turi mu mugambwe turi umugambwe tavuga rimwe na leta
abantu nabirenze zimaye yasumye itegeko avuga ati ni umugambwe utiyumvamwo ko userukiye mu nama nshinga amateka kandi tari no mubashikiranganje ndavuze ni mushikiranganje numwe none nama nshinga amateka amizero y'abarundi ntarimo
ayo muri FNL nivyo bagiye imugabo amizero ntabakiri amizero mu gihe ari FNL yonyine
ta wunumwe yakomotse mu badasigana bayi prona ari mu bashinga amateka
no umenga harimo umugore umwe harimo umfaso numwe yitwa Angela imugabo mu gihe umugambwe wanditse ukabigaragaza yuko utarongise abashinga amateka bawo agiye kugita iki urumva ntaba agiserukira umugambwe kandi n'imbere y'amategeko nta ntibyemewe umushinga amateka towe akabona ko bibimubereye arashobora kuja gusasa n'uburenganzira bwiwe mugabo nta agisasa ku izina ry'umugambo
honorable nzoki bwami avuga ko mutavuga rumwe na leta ati mugabo abarundi ibyo ari byo byose benshi bari kawumviza kino kiganiro baraja gutangara bumvise ngo sangwe padere ntivuga rumwe na CNDF
oya ivyo nivyo tasiano sibomana yakaravuga ni nkuko ariko ndababwira yuko umugambwe wose ufise umushikiranganje naho yobo umwe ntasubira kuvuga ngo ntavuga rumwe na leta kuko iyo leta umva abari muri yo nk'umugambwe w'abasibomana bafise abashikiranganje barenga batanu ese kuvuga umwe ni bararenga batanu none yovuga gute ko atavuga rumwe na leta ahubwo navye mange
uretuvuga ko bataseri bavuga rumwe na leta
bavuga rumwe na leta ko bafise abashikiranganje muri leta no kuvuga rero ukurikije amategeko uko twe tukurikiza amategeko sangwe padere ntuvuga rumwe na leta mugabo umugambwe wa tasian uravuga rumwe na leta kuko ufise abashikiranganje benshi cyane mu namashikiranganje bazoje bicara ku ruhande rwa leta niho ibintu bizoca bitongana
mushinga nta sibomana soba amategeko mufise abashikiranganje barenga batanu nire ko muvuga rumwe na leta
rero mba akabigatwe ngo nkakeza iyo tuganira na nzoje bwami ikiganiro yaba ari cyatwe nawe twenye natagunda cumba nashaka nkagira icyo mvuze mugabo uko turi ko tuyagira abatuzi
yego
batwumva sinakiri ko ndavuga menshi nibaza ko ikibazo kinyamukuru ari uruhara tuza kuvuga mu gutsimbataza amahoro n'umutekano mugabo ko akibajije reka ndakivuge
yego
arazi neza ko rujya runani twagize rwo mu matora kubera naho nyine batwankiye ko imigambwe yacu igenda mu matora yirebanga nk'uko amategeko yabitegekanye ubu rero amatora yarahetse wenye naribuka mugenzi we Edward ngene yakunda kubivuga ko koalisyo ziba mu matora gusa ubu rero kuri bo amatora yarahetse twe naho tutayemera none ubu tubarira ngo dukorere muntu ni gute dusubire dufatwe mu kaniga ngo twarenze amategeko murahenda abandi batize
ubu ni muvuga rumwe na gwasa rero mwebwe
naho bihuriye naho bihuriye byo kuvuga kumwe icyo n'ikindi kibazo mugandi ko nsigura ingene iyo ugoronani rwacu kwagiyeho ni ingene rubandanya
amatora yaheze mucya muguma muri iprona rero
cyane guhuse gushika no buntu rurande turavana mugwa uko amategeko ategekanya ingene imigambwe ikora nabigenga niko bimeze amatora aheze imigambwe iguma ari yayi
ariko kumbura kandi kabazo ngaho mbega imigambwe tavuga rimwe na leta kiradira kujya mu namashinga amateka
oya nikizira ikizira no kuja muri leta dosomye ingingo ya 173
sangiri kiyago sangiri jambo nikazoza kazoza
nzoje bwami rero se ko ya davise mushikiranganje cyangwa davise umushinga amateka ko ari hatavuga rumwe na leta niko usomye amategeko niko yitwa mugabo yemwe kubumbaterana na sende def de dovision nzoje bwami ngirango acho nabasende bamwe bamwe ngira abasumbye
azumva nabitasye
urabona ico bita umugambwe ngiyandika imusiguri umugambwe nabantu baje hamwe bafise umugambi muremure ico bita projet de société muri yo mugambi muremure sho kumara imyaka 50 urakuramwo ama programme y'imyaka 5 hanyuma ukagerageza rero gutware ama programme mu banyagihugu kugira baguha majwi hanyuma uronse ayo majwi ukayashira mu ngiro ayo ma programme utayaronse ukayareka birashobora gushika rero yuko imigambi yawe process yawe hari yundi mugambwe ushura kuyashira mu ngiro aho ubutomboye afi
ni ibi bya sendede
ubutomboye ufashe usanze wa mugambi wawe hari hundi mugambwe ushize mu ngiro nka twe duharanira demokarasi niko nyibanisha barundi hoza nka sendede tukavuga ati jewe ahubwo no bishira mu ngiro ku nshoro 10 cyangwa 100 gusumba sangwe pade sangwe pade ari bitomboye kutegera yindi migambi renze
kuvuga ko mu mwamusanga imigambi
yamvuga birashika
birahuriye
hundi mugambwe ushira mu ngiro imigambi yiwa icara abatabizi bati bagira ngo batwije umugambwe ngura ngo none rabango bameze na ibiri ntaba kwije umugambwe ngo ubutomboye utugira iyindi project society
yindi mwamufise ibyo muhurira ku migambi yanyu
ndagwa karuri nkasanga padre kuva kere yagomba kwigisha abana bose abarundi bose
kubuntu
gushika mu 12 ubu twatombye turi ku mugambwe ubashitsa mu 9 atari sangwe padre we ntubona hamwe sangwe padre nawe yobandanetse kwiyogira inyaka 3 gusa
wowe mu wende bintu aho rero
uvuga ko mucha
mufuye none nkuru umuntu yarashimira yaragufashije cyane ya
dutohoze rega mwari ari igihugu bwa n'abana bari wanyu ntibari
umvirize kwe ndakarubero
oyo
kuze kwa bwo barira gushika mu 10
rega dutohoze dusa
turashimira shingiro
none kera twaje mu yindwi cyagehe cyiwani twari aho nyurayo
none wowe
ubuho baragenda bakari
abantu kusanze imyaka wize rya rega nzoje
naciye mu myanya y'intoki naciye mu myanya y'intoki
n'umuvuga ibyo mushobora kwemeza ko koronere ibyo
kare nta nuwagendaye
abagenzi baba musangira imigambi bize hasangwe padere vuki
none kera higa bangara turaba namwe mugitwara amashuri yariho naho tugeze
uvuga yuko batagitwara rero
batase soma imigambi yabo nitwara yabitwara
umwanya okay warekwa ko siitwara
kabisa none mukigana
ntibarenge aho tugeze
ntibarenge gatandatu
mukigana simuma umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi urashaka kunganira uri ku butegetsi mu bijanye no gutsimbataza amahoro
muri sanso niko byategerezwa
mu bisanzwe
amateka n'amateka y'igihugu aranabivuga ngwaye karorero ingingo ya 78 y'ubwirizwa nshingiro iravuga ibintu mugambwe udategerezwa gukora ntiwigisha urwanko fatiye ku macakubiri y'amoko ibitsina amadini ntiwigisheho nyabwoko tugaca tuja mu itegeko rigenga imigambwe aravuga ingingo nyinshi zivuga ibyo zigasubiramo gushimangira iyo ngingo ya 78 y'ubwirizwa nshingiro bakanashika naho bavuga ko umugambwe utari kuriwe kugira ugwaruka gwitwaza ibigwanisho murumva ibyo byose imigambwe ivyubahirije birafasha gutsimbataza amahoro n'umutekano mugabo siko biri huko imvugo ntijana n'ingiro
honorable nzoji bwami umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi urashaka kubwunganira mu bijanye no gutsimbataza amahoro
ahubwo imigambwe cyangwa umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi akamaro kayo kari nkako n'ukuvuga
nawe ushivuga uti kari nkako
katweza kuba nkako n'ukuvuga imisi yose n'ugukebura ubutegetsi kubabwira muti ibi bintu ibi ntibiko biragenda neza mugabo gato wongera kuti yabajrewe ya umugambwe wanje ariwe wari ku urabikora
wari kwisonga cy'ubutegetsi
hari nari gukora ibi nibi
murakoze cyane ido nido givyo imigambi itavuga rumwe na leta yoshobora gukebura umuntu mbere yo gutsimbataza amahoro n'umutekano ni mu gice cya kabiri cya kino kiganiro reka ndagukengurukire honorable ugitsenzoje bwami nibutsa ko urongoye umugambwe sangwe padere uvuga yuko uri mu migambwe ikebura leta
ego murakoze no hanyuma muronse umwanya murazo ntumwe
ndagushimiye nshimiye kandi tasiye sibumana yari hano ku izina ry'umugambwe iprona ishamiri ri mu mizero y'abarundi wakoze kwita abakeneye ibiganiro
murakoze ariko nagira ngewure nsoje bwami imyaka n'amashuri afise ntazaza aravuga ko atashika no mu wa gatandatu kuko baca batwenga abadutwara bose n'ibize padere yaravuze
murakoze cyane
n'acho
murakoze cyane reka nshimire nabari baduteze yo mpimwahise mu kwikira kino kiganiro muranirwe mu banyu no mu byanyu Jerome Nyenzima nari ndakiremesheje ndabipfurije amahoro aho muba
murakoze nshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu eka turashimi kandi nabadufashije kugishira hamwe mugire umugoroba mwiza mugire n'amahoro mu banyu bose. Thank you.